nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiboneza nshuti na mwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe tubahaye ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba igenekezo rya 23 Ruhuma turi mu mwaka wa 2023. Ayo makuru nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugwi w'igihugu urira gataya kazi na muntuze NDH uremeza ko abanyororo bafunzwe mu buryo bubi mu cegeranyo uwo mugwi washikije inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa gatatu uheze. Uwo mugwi ukaba kandi warakiriye amadosiye arenga ijana ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu murabikurikirana muri ano makuru. Umwigisha Jean Bosco Nduwayezu ku ishuri ry'ishingiro rya Burarana ni mu ntara ya Mwaro niwe yarivye ibitabo by'abanyeshuri n'abarimu nk'uko abyiyemerera, ariko abo bakorana batangazwa n'ingene ataco ariko arabazwa navyo nyene twabibateguriye. Urunani rw'abashingwa manza mu Burundi Kavimbe bariyamiriza ifungwa ry'abahani hagati y'akazi na muntu babona ko ari kimenyetso cerekana neza ko ihunyangwa ry'agateka kazi na muntu badasiba kwerekana leta ikabyamirira kure ariko byarasasiwe indava mu gihugu. Saya gusa twabateguye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Mugisata c'ubutungane hari umwigisha wo kwishure ryisumbuye ry'imyuga ry'Muyinga akwije iminsi 58 afunguye mu bihe bikuru rya Muyinga ku mutahe w'umushikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara Gerard Niyokindi. Akaba yagezwa kubana nabi n'umukenyezi wiwe uwo nawe mbere akaba ariwe yanamwitwariye. Uwo mwigisha yitwa Juvenal Kabwa akaba yahagaritswe kwa 28 Kigarama umwaka uheze ajanwa mu gasho k'inyamiramabi bukeye bwaho acayinjizwa ibohero rya Muyinga. Kuva ico gihe umushikiriza manza wa Repubulika akaba atarajana dosiye uwo mwigisha muri sentare kugira ngo urubanza ruburanishwe mwido nido. Mu muryango uwo mwigisha basaba umushingwa manza gushikana wabo imbere y'ubutungane kugira ngo ashobore kumvirizwa hanyuma yiregure kuvyo yagirizwa nkuko umuryango wa Kabwa Yuvinari ubimenyesha. Ngo yoba kandi yategetswe gushira umukono ku rwandiko rwemeza ko atazusubira mu rugo kandi agatanga n'ibirezo by'abana kugira ngo bikunde atezurigwe. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone Gerard Niyokindi umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Muyinga kugira agatanga umuco ku makenga y'uwo muryango. Tukiri mu gisata cy'ubutungane n'agateka kazi na muntu ihuriro ry'abashingwa manza baburanira imiryango y'abakorera mu mabi akurikiranwa na sentare mpuzamakungu ririyamiriza ihagarikwa n'ifungwa ry'abahanira agateka kazi na muntu batanu. Uno munsi bari mu bihero rya mpimba haraheze indwi. Iryo huriro Kavimbe rikabona ko ihagarikwa ry'abantu bari na gateka kazi na muntu ryerekana urwanko bamwe bari mu bategetsi b'u Burundi bakomoka mu bwambwe Sende David de bafitiye imigwi imwimwe y'abarundi. Kubwo umushingwa manza Ive Runyagu ajejwe imigendera n'imigambi muri Kavimbe ngo vyerekana ko ata murundi n'umwe yokwijajara ngo aratekaniwe, agasaba yuko abahanira agateka kazi na muntu borekugwa atagisabwe. Tumwumvirize.
Iryo hagarikwa riragaragaza neza ko leta y'u Burundi itifuza na gato ko ibintu bihinduka, naho umukuru w'igihugu avuga ibindi akerekana ko ashaka guhindura ishusho koko y'u Burundi. Iryo hagarikwa riragaragaza neza ko leta yifuza kuguma ikoresha ubutungane mu kurondera kubutamika ibyo buzokora biciye mu gutanga ibyagirije hakiri kare. Iryo hagarikwa rirerekana kandi neza ko mu Burundi ata muntu n'umwe yokwizera ko afite umutekano kubera ko urwego rw'iperereza rukirwa rundi rushobora guhagarika rukanyuruza cyangwa imbere rukanica uko gwishakiye iryo hagarikwa kandi riragaragaza kukubera ingendo yo kudahana yiganje cyane mu nzego zose z'igihugu uhereye mu zijeje umutekano kimwe n'iz'ubutungane umuco wo guhagarika gufunga canke guhohotera agace kazi na muntu mu buryo ubucanke buriya atawushobora kuja mu gihe hatagiyemo ingufu nyinshi cyane kandi bihereye hejuru iryo hagarikwa riragaragaza kandi ko hariho urwango bamwe bamwe mu bari mu nzego z'igihugu eka mbere no muri leta nyine bafitiye imigwi imwe imwe y'abarundi ku bw'ibyo byose rero ishyirahamwe Kavibe rirasaba leta y'u Burundi kurekura abahagaritswe kugira bashobore gusubira mu miryango yabo turasaba ko leta yo kwikubita agashi bakareka inyifato yo kuza barirukanka inyuma y'abantu umwanya wawe wose ahubwo bashyira imbere guteza imbere igihugu bakore indi migambi amakungu nayo turayasaba ubwa mbere gufasha kugira abahagaritswe atacu bazira barekugwe basubire mu miryango yabo
tukiri mu gisata cy'agateka kazi na muntu mu birego birenga 400 byakiwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ijana birenga byerekeye agateka kazi na muntu abanyagihugu baburijwe kwishira no kwizana mu buzima bw'igihugu na politike 17 nabyo byerekeye agateka mu by'ubutunzi imibano n'akaranga izo biri mu cegeranyo cy'ivyaranguwe n'uwo mugwi mu mwaka w'2022 kubijanye n'agateka kazi na muntu icyo cegeranyo kiba cyashikirijwe kuri uno wa gatatu uheze inama nshinga mateka kikerekana ko uburyo abanyororo bafunzwe mu Burundi mu busho butandukanye bwo mu gihugu budashimishije ni inkuru ya Eddie Claude Ninaza
muri ico cegeranyo umugwi CNDH uvuga ko basanze uburyo abanyororo bapfungiwemo mu busho butandukanye na cane cane ubwo mu mazone no mu makomine ko budashimishije ngo henshi usanga ari hato cane ugije n'igitigiri c'abafungwa ahandi naho usanga abapfungwa ari benshi biturutse ku kubura uburyo bwo kunguruza mu makomisariya y'intara hari naho abapfungwa bamara umusi badasohotse hanze ku kazuba ugasanga utuzu twasugumwe tumeze nabi kandi tugoye gushikira hari n'ibituro vya polisi bidafise ahabereye gufungira abagize amakosa ikindi cibonekeje muri ico cegeranyo no kudatandukanya abana n'abakuze mu busho abana ugasanga ntibagira n'ababuranira eka haraboneka n'abagore batatu bonsa abana bari munsi y'amezi atandatu bapfunzwe ivyo navyo bikaba biciye kubiri n'amategeko abantu batandatu biboneka ko bafise ingwara zo mu mutwe nibo uyo mugwi wasanze bapfungiwe mu busho butandukanye mu mwaka w'2022 ikindi nuko hari abantu benshi bapfunzwe atacaha categerezwa kubapfunga ico cegeranyo cerekana kandi abantu bapfunzwe bitegetswe n'abarongozi bo mu ntwaro canke umutekano muri abo abantu babonetse ni 83 bamusanteri bakaba baza imbere mu gupfunga abantu atabubasha babifitiye mu gisata cha politike mushinga mateka gatongwasa arongoye umugambwe senera akaba yarabajije igituma umugambwe arongoye wama waburagijwe mu gihe cyo gutunganya amanama y'umugambwe wiwe agatanga karorero kwihimbazwa gisabukuru rigira kane y'umugambwe senera bamwimye uruhusha
kibazo cyaguzwe cy'uburenganzira na politike cyangwa bw'imigambwe aje no gisubiramo kuko ni kenshi twabura mu bikorwa byacu ahantu hirya no hino bakabuzabuzwa uburyo n'abaperemana adashobora kuvurizwa no gukomoka bakakomorwa rero mvuze rero mu kitagenze neza sinzi iyo mbaka uko bizogenda gute iyo mushikiranganje ari we wa mbere atanguye kutubuza twaje bisiza bakuru hirya y'ejo baraburenganzira bw'iwacu ibyo dusaba twana ariko ze ntibashaka mugabo iranga turaburizwamo icyo twatwaka hanyuma rero nubaza nti boko bw'iki kugira ngo by'ukuri uburenganzira bw'imigambwe cyangwa uburenganzira bwa politiki bubahirizwe muri kino gihugu cyacu
mukuru w'umugwi w'igihugu Sixte Vigny Nimuraba akaba yamenyesheje ko icyo kibazo ataco azi kuko atawigeze yitura umugwi CNDH arongoye
yavuze ko hariho ivyagenze nabi mu bijanye na politiki
twebwe mu kwandika raporo turaba izo abatutuye batubwira nibaza ko twamaze ko turavugana n'inzego zitandukanye twamaze ko turavugana n'abajejwe abatwara imigambi sinzi ko nk'abari ngaho tubwira ko ngo baba yaratwituye akatubwira ko babagujije kugira inama hanyuma ntihagire icyo tumufasha ariko ko umva ari akanenge ni byiza turi ngaho kugira twibukanye burya umutwe ntiwigira inama nibaza ko impanuro tuyumvise kandi byoba byiza n'akanenge kuba kahari gatorewe umuti ariko twibutse ko twashimye cyane kubona ingingo y'umushikiranganji araba mu byose harimo intwaro y'agace mu gihugu isaba inzego zose za leta ko ata muntu n'umwe yobuzwa gutegura amanama cyangwa amakoraniro y'abarongoye y'abari mu mugambwe wiwe kuko ibi nibyo agace gakaze na muntu gaharamira
uwo mugwi sendahashi ukaba muri ico cegeranyo uvuga ko mu busho butandukanye hariho kudatandukanya abapfunzwe ivy'agateganyo n'abamaze gucirirwa imanza eka haribonekeza n'abanyororo bagumizwa mwibohero barejejwe canke barahejeje umunyororo baciriwe
inzamba
mugisata cindero naho abigisha basanzwe baba kure y'amashure barangurira ko imirimo basabwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago kubahiriza na ntaryo amasaha y'akazi yategekanijwe mu ntumbero yo gukora amasaha yose yategekanijwe Blaise Pascal Misago agategeka abo bigisha kuba hafi y'amashure kubera ko ngo kuko bubakiwe uburaro kuri ayo mashure icyumviro cy'uwo muyobozi kikaba gishyigikiwe na buramatari w'intara ya Muyinga Yohani Claude Barutwa nayo abo bigisha bamenyesha ko ubuzima buzimbye babayemo badashoboye kubaka ingo zibiri rinkinkuru tuyibaze Pierre Gahungu
ugushyirwa kw'abigisha batonda bava kure y'amashure barangurira ko imirimo yabo ya minsi yose ngo ni imwe mu ngorane zibangamiye umwimbu mu buyobozi bw'inyigisho n'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago arongoye intara y'indero n'inyigisho agasaba abigisha kuvavanura n'iyo ngendo mbi
amahombe yubatse abigisha nka yose aragaragara ntibashaka kuyabanura ibyitwazo ntibibura akubwira ngo ijyahome ahantu n'abandi bataba ngo ayishure ryonyine mu bwicyumvira muri iki gihugu nta hose ni mu gisagara mugabo ibyitwazo yewe hazozana zamu ndabishobore hari n'uvuga ngo hajya ngo hari abarundi bose ni haba kandi tumubwiye ati egera ahari akazi kabona hari na home nziza gasanga iyo home yashaka kuyiba njyewe nashyiye ko mu giteranyo itaraba iyo home ingemeza nsanga bite ikwije ibyangombwa mugabo ubwiye abigisha ati habe
ikanabura matari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo ntaje kure y'izo mpanuro z'umuyobozi w'inyigisho n'indero
none kera ariko nabona abarimu ko duha twigishwa n'abarimu bava kandi bakatwigisha niyo mpamvu rero wowe nyamusare wo kazi kubwanyu bakaba gushyize mu giteranyo sezera umugore umubwire kuza kwa gatanu uwo kuva mu giteranyo uriruka umutima ruhagaze mu mutwe yuko ubyuka n'ubundi wiruka nini sindi n'ubwo rwo gukuma bwubaka mugabo ugenda ukabapoze ukiyesera mu giteranyo cuku aho ni gushobora gusanga petete bakwereka n'indi migambi y'iwawe y'iteranyo
abigisha bavuga ko uku gucegwa ku kazi ari ingaruka mbi imwe ifatiye ku mugambi wa leta bwo guhiragiza abigisha ku mashure atarafise abigisha bakwiye umugambi wizwe nabi ukanashikwa mu ngiro nabi kubwabo bigisha bashasha badafite imiryango nibo baba bakwiye kurungikwa kuri ayo mashure afise uburaro bw'abigisha ngo kuko bobo baba bataragira ingorane z'umurengera zijanye n'uburyo mu miryango
Pierre Gahungu arakenuye ico gisata nyene tukibandaneze mu ntara ya Mwaro aho ibitabo vyari vyanyurujwe ku ishure shingiro rya Burarana ya kabiri yo muri komine Nyabihanga y'intara ya Mwaro mu minsi irenga cumi iheze vyarabonetse kuri uyu wa kane abigisha bo kuri iryo shure bakaba batangajwe no kubona Jean Bosco Nduwayezu umwigisha yari yabinyurujwe azwi kandi avyiyemerera atigeze ahantu abigisha bakorana basaba ko yohanwa vy'akarorero reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbere
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane niho ibitabo mfashanyigisho hamwe n'ivyo abanyeshure vyasangwa ku ishure vyibwe ko ya Burarana ya kabiri ivyo bitabo vyibwe ku itariki cumi Ruhuhuma uyu mwaka kuva ico gihe abigisha bari basigaye batigisha kuko atakibafasha gutegura ivyigwa wagizwa kwiba ibyo bitabo ni Ndwayezu Jean Bosco bataziranira akaba kandi yari yemereye imbere y'umugenduzi w'amashuri muri iyo komine hamwe n'urongoye indero muri komine Nyabihanga kw'ibyo bitabo ariwe vyazimiriye ko hari mu mpera z'indwi iheze mu gihe abanjejwe indero bari baje mu gikorwa c'amatohoza ariko yiyemeje kuzobigarukana aciye kumangetengete y'umupfumu yavuga ko ariko arabimufashamwo abari ngaho baratangajwe nuko atigeza hano bakabona ko ari ugusasira indavi kibi mwigisha Bosco Ndwayezu bataziranira asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Muyebe ivyo ni navyo vyatumye adahanwa kuko umugenduzi w'amashuri muri komine asanzwe ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri komine Nyabihanga
maze indwi zirenga zibiri tegesha mu butegetsi bw'umuntu hamwe n'umugabo rero icyagiye kuboneka nuko bari bageje kubikurikirana batabikurikiranye kuko hagiyemo akamana wa mama no gukingira ikibaba abasange mugambwe kandi neza yuko yaba ari mu mwanya w'umugambwe utari ku butegetsi baba yarafashwe ariko mu gatondo ka kare kuri uyu wa kane inspekiteri yahaciye atugirisha inama aca avuga yuko ngo bamukorera pepe bamukorere pepe nka kumenya nta kintu na kimwe kigeze kiba hari undi muntu afashwe mu ikosa yategereza guhanwa atakuraba ngo ni nkunze cyangwa ngo dusange mbwambwe yari ivugiwe nyine inspekiteri baheruka ngo yaba ngo tutari kijyama ngo yari gusamba ngo ari mu gasho ngo ari imbere ya opeji kubera dusaba yuko nisanzwe kugira ngo iyi ngeso yo kwiba yo kunyonyeza yohagarara hanyuma ukoze icyaha cyane cyane agahanwa
ubusuma bw'ibitabo bukaba bukunda kwibonekeza muri iyo komine aho bishobwa mu gisagara cya Bujumbura abakora ubwo busuma ntibigera bahanwa kandi bafatanywe itonga ababyeyi n'abigisha bakabona ko guhana byotuma iyo ngendo ihagarara radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka umugenduzi w'amashuri bivugwa ko ariwe ari nyuma yo kudahanwa kwa Jean Bosco Ndwayezu wagirisha ashikirije ku byo yagirizwa
mu gusozera ano makuru dukubitire mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu havugwa iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa mu kiringo cy'iminsi ibiri hakaba hari byaduze inshuro zishika zibiri nk'ibigori n'ibindi biribwa impunzi zivuga ko icoba carabitumye ari ugukena kw'ibyo bifungurwa ko atabyemerewe kwinjizwa muri iyo kambi biva hanze na cyane cyane ko batemerewe kurenga imbetera 200 y'ikambi basaba hasi na leta ya Tanzania kurekeza impunzi zikaja hanze kwisumamwo inyuma y'ikambi ahandi ho ngo bagiye kwicwa na kigoyi reka inkuru tuyibaze Valerie Mucho
abo barundi bahungiye inyarugusu bavuga ko mu kiringo kitarenga indwi zibiri gusa ibiciro z'ibifungurwa bimwe bimwe byaduze inshuro zibiri bavuga ko batabona ingene bagiye gutunga imiryango yabo mu gihe atamikoro bafise
cyanzuze nka byose uno munsi ifu y'ibigori yahora igugwa amashilingi igihumbi ku gihumbi n'ijana ngabo uno munsi igeze ku gihumbi n'amajana umunani mbere n'ibihumbi bibiri kiro cy'inyama cyahora ku bihumbi indwi bitandatu uno munsi kigeze ku munani icyenda hanyuma ifu y'imyumbati ikiro kigeze ku noti y'igihumbi igihumbi n'ijana kare cyahora ku mafaranga amajana atandatu amajana indwi hanyuma ibiharage kare byahora ku gihumbi n'amajana atanu ubwo uno munsi kigeze kuri bibiri n'amajana munani ibihumbi bitatu urumva ko ibintu biguma biduga ikiro cy'umuceri cyahora ku gihumbi n'amajana indwi igihumbi n'umunani uno munsi kigeze ku bihumbi bibiri n'amajana umunani amajana icyenda kugera kuri bitatu
ku bw'izo mpunzi iyo duga ry'ibiciro rije guhura n'ibyahuha kuko n'agafashanyo bahora bahabwa kaza nabi nabi ico bikoze ngo nuko inzara izo inzara muri iyo kambi
aha rero ni ibintu bitoroshye urumva ko ikijyanye n'imirire kiko kiragorana cyane na cyane cyane ku mpunzi kuko impunzi buravye ifungurwa ihabwa irya ku kwezi kandi ikenera n'utundi tuntu kanaka guhindura ifungurwa kugira kuhagira n'undi tundi tuntu bisa bisaba ko adandaza ko yamagara amahabwa hanyuma akarungura icyo gitunguru ubona tomate akomye ukaheze akaronka utwo tudagara kugira ngo barabe ko bashobora guhindura utuboga urumva ko inzara irahari
Basaba rero igisata caoni kijejwe impunzi ari cyo HCR hamwe na leta ya Tanzania kureka izo mpunzi zikidegembya zikaja guca ingero hanze y'ikambi bakongera bakareka urudandazwa rukaba hagati mu ikambi. Kuri ivyo twarondeye Siasa Manjenje arongo ikambi y'impunzi ya Nyarugusu kugira ngo agire ico avuze kuri ubwo buzima bugoye impunzi zirimwo, ariko nitwashoboye kumuronka.
Bareri muco arakenuye no ngahanyene duciye dusozera makuru twaje twabateguriye. Mwakoze mwese abariko baradukurikirana, bakoze bagenzanje, bakoze bishoboka yose mu kwegeranya ano makuru y'uruganda rwa Fadio Nzamba agateka kawe. Bonfils Niyongere nariko ndayabashikiriza, nkaba ndabifuriza kugira umugoroba mwiza, muranurweze mu byanyu no mu bantu.